Mwushio na Eric Nilagira na mwuhelo tegutorugwa mwabangai kurongora ishiramu ya diaspora ishiramu ya barundi wa mahanga ibyo bikavya bari mu matora biri mu Burundi ihe mwari kumuratunganya ico bise indwi yahariwe barundi baba muri diaspora ubwa mbere na mbere mutubwire mushya na he Eric Nilagira mwakiriye gute iryo toba ryanyu
murakoze cyane itora ryacu twaryakiriye neza byatweretse yuko barundi baba mu mahanga batwizeye na cyane cyane bizeye imigambi yacu imigambi twabashikirije kandi kaba ari imigambi twabonye ko bashimye kandi twizeye yuko izoteza imbere abarundi baba mu mahanga.
Icyo kibanza cyari ko gihiganirwa abarundi bagariki?
Ikibanza cyari ko gihiganirwa abarundi bashika batandatu.
Mwebwe muri iki gihe muba mu gihugu cya Australia ku bwanyu icyatumye mwizigirwa ni iki?
Nk'uko nabivuze nibaza ko icyatumye twizigirwa ubwa mbere ari imigambi twashikirije hanyuma cya kabiri bashimye ibyo twa twararanguye muri kahise kuko twararose akaryo ko gushikiriza ibyo twaranguye muri kahise hama tukabereka yuko batwizigiye kuzoba ari nko kubandaniriza aho twatugejeje kuzo twakoze muri kahise.
Murashaka kudushyira ku mayange mukatubwira imigambi mufitiye abarundi barukiye muri iryo shyirahamwe rya diaspora abarundi aba mu mahanga imigambi nyamukuru muzoshyira imbere nk'iyi?
Intumbero yacu ya mbere ubwa mbere ni ugufasha abarundi baba mu makungu ingene bo kwitunganya na cyane cyane ingene bufatana mu nda kuko no mu kirundi baravuga ngo imiti ikoranye. Ubwo rero intumbero yacu ya mbere ni ukugerageza gufasha abarundi baba mu mahanga ingene bo kwitunganya hama bamaze kugira ubumwe bizokoroha cyane kuzana imigambi itandukanye bazorangura mu Burundi hama nciye nja ku migambi twebwe twibaza bazorangura na cyane cyane nagomba gukiriza yuko atari imigambi jewe ahubwo niyumvira ahubwo jewe nzababera nk'umusuku cyangwa umukozi yakira imigambi bo nyine bazuba biteguriye kandi muri iki gihe twari ngahe Bujumbura harabonetse umwanya ukwiye yuko abarundi bamanga bashikiriza imigambi bibaza yuko bashobora kurangurira ngahe mu Burundi haba mu burimyi n'ubworozi haba mu guhingura byimbugwa bitandukanye ndetse no kubibika ku buryo bwa kijyambere eka mbere hari n'abifuza kuzohora babikora mu Burundi babishora mu mahanga hari n'abandi bifuza gukorera mu bintu bijyanye n'inyigisho abandi bakaba bafite imigambi yo guteza imbere turisme mu ncamake hari imigambi itandukanye abarundi baba mu mahanga biyemeje kuzokorera mu Burundi rero jewe nkababera jewe n'abo dukorana tukababera abasuku na cyane cyane mu gukorana neza na leta y'u Burundi kuko ngene bokoroherezwa mu gihe azaba ariko barakora iyo migambi mboneyeho n'akajya ko gushimira leta y'u Burundi kuko yarafashije cyane kugira ngo urwego ndongoye rujeho na cyane cyane yuko bateguye icyo twakwita indwi yahariwe diaspora abarundi baba mu mahanga kandi nkanoshimira cyane nyine Cyubahiro umukuru w'igihugu kubera yarafashe umwanya ukwiye araza aratwumviriza araza aduha impanuro ingene twakwitunganya aranatwemerera yuko leta ihari kugira ngo idushyigikire.
Mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo kubanza kugira ubumwe hagati y'abarundi baba mu mahanga icyo ni ikibazo nkoramutima kuko bizwi ko abarundi nka bose batiyumva muri iryo shyirahamwe ikintu muzokora kizotuma abarundi bose bumva ko barihurikiyemo ni nk'ibi ibintu muzokora ni nk'ibi
bakurundi uravuga ngo umwera uvira ukuru ugakwira bakwira hose ubwo rero twebwe nk'indongozi ubwambere tuzobanza kumva ibintu kumwe kandi ndiko ndaraba nubwo haciye iminsi mike dutowe abo dukorana ndabona ko bafite ishaka ryo kugira impinduka aho abo dukoreye mu ngata bakoze neza tubandanye hama aho babitunenge tudukosore ubwo rero twebwe nk'indongozi aho dukorana neza ntitwakorana neza nta kizonanirana hama mu bihugu bitandukanye hari nk'uko abarundi baba mu mahanga bitunganije ubwo ahari utugorane tuzofasha mu guhanura kugira ngo bigende neza na cyane cyane dukurikije amategeko ni nacyo gituma turiko turagerageza kugira ngo amategeko uko yari yubatse uno munsi arutwonge kwa mutwonge gwemwe kandi twahamagariye abarundi bose ba mahanga yuko botanga ivyumviro kugira ngo ayo mategeko agende neza ama ivyo byose tubikoze akaca yitegeko ama twebwe nk'indongozi twumvikana neza twizeye neza cyane yuko abarundi ba mahanga nabo bazodukurikira kandi bakemera gukorana na uko turafite ishaka rikwiye kandi biragaragara mu mwanya mutoya umaze tutowe yuko hari byinshi biriko biratungana
hari abarundi batari bake bakurikiranye indwi yari hariwe abarundi b'amahanga mu bikorwa byabereye mu Burundi ubujumbura mu Burundi abo barundi bakaba bavuga ko abarundi bo muri diaspora bashobora kuba bemeye ibyo atazoshobora kurangura eka bakaba bavuga ko bemeye ukibategeka abo barundi mubabwire kimwe
novuga abarundi baje mu ndwi yahariwe diaspora mu mice itatu umuce wa mbere n'abafise imigambi iriko irarangurwa hama umuce ugira kabiri n'abafise imigambi bashaka kurangura hama umuce ugira gatatu n'abafise imigambi cyangwa afise ivyiyumviro bavuga bati ejo turashobora gukuramo umukambi jewe rero kuri iyo mice yose icyo navuga ni uko ikibi si ukutiyumvira ahubwo ikibi ni ukudatangura kuko umuntu adatanguye ngo agerageze akoresheje inguvu ziwe bizogorana nubwo kwa kantu gatoyi ukoresha ukarangura rero jewe ndabatera intege mvuga yuko nta kidashoboka na cyane cyane iyo abantu bashize hamwe bafise ubumenyi n'ubwenge ndetse bafise inguvu zitandukanye hari abafise amafaranga hari n'abandi bafise ubwenge hari n'abandi bafise ubumenyi ubwo rero bagiye hamwe bagakorera hamwe kimwe namye mvuga usanga buzuzanije noneho na ya migambi aba ariko bimbira kwitoshoboka mu nyuma agasangira ashoboza ubwo rero kubyo wanje bagiye hamwe twese tugakorana nta na kimwe kitoshoboka
mwavuze ko ubushikiranganji bujejwe imigendanire y'u Burundi n'amakungu uzokorana n'ishirahamwe rya diaspora ikintu ku bwanyu leta y'u Burundi ishobora gufasha abarundi b'amahanga ni nk'ibihe ibintu bufasha abarundi b'amahanga mahanga nk'ibihe
ni byinshi cyane hariho ibintu byerekeye korohereza abarundi b'amahanga bazanye novuga imigambi baje kurangurira mu Burundi haba mu gusaba impusha zo gukorera mu Burundi haba mu kuborohereza mu kubereka aho bokorera leta yaratwemereye ibintu bitandukanye yuko izogerageza gufasha ku buryo iyo migambi bazanye ishobora kugenda neza
mu gusozera nashaka ndabahaka ryo kugutera kamu abarundi baba mu mahanga baba muri diaspora bashobora kuba batakurikiranye ibikorwa abarundi bo muri diaspora baranguye bari ibujumbura mu Burundi akamumotera abarundi muri rusange baba mu mahanga nk'aka
akamu nabatera ni uko ikintu cyose gifite igihe cyacu igihugu cy'u Burundi muri kahise cyahora mu bibazo bitandukanye novuga bijyanye na politike ariko muri iki gihe tugezemo novuga yuko igihugu cy'u Burundi kiko cyatera indi intambwe ijya mu iterambere rirama ubwo rero ntibarindire ko abandi bantu atari abarundi bazana imitahe yabo mu Burundi gusumba abarundi bakivukiyemo bavukiye mu Burundi cyane n'ubwo bavukiye hanze mugabo ari abarundi rero tubatera kamo yuko iki ni igihe cyiza cyo kuzana imitahe cyo kuzana ubwenge cyo kuzana ubumenyi kugira ngo bashigikire intambwe leta y'u Burundi isanzwe igeze ko bacacara mu iterambere ubwo nibaza yuko dufashe iya mbere nta na kimwe kitoshoboka kuko turabishoboye kandi cyane
Eric Niragira umuyobozi mushasha w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga diaspora murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika
murakoze cyane nawe ndabashimiye.